dirasa Mirana.
Amakuru makuru
Mureneza bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe sangwe kaze makuru 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 yaranze ino rwitwirenekerezo rya 30 ndamukiza turi mu mwaka wa 2023 bofisi niyongere nijegire ndabashikize ano makuru yaranze ino ndwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Abarundi bari bakwiye gufatira icigwa ku rukundo abanyeshuri bibuta berekanye aho bose bemeye kwicwa bativanguye ku moko kuko arabavukanye ivyo bishikizwa na muganga Claude Minani arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'amaratiri bibuta ni mu gihe kwigenekeza rya 30 ndamukiza wari umunsi wo kwibuka abanyeshuri 40 bishwe n'umuhari CNDD FDD banse kwitandukanya hishimikije ubwoko bwabo bakemera bose kugandagurirwa hamwe hakabaciye imyaka 26 bagandaguwe ni mutege yompi umuganga Claude Minani
rero uyu munsi n'umunsi uri hejuru guhimbaza imyaka 26 iheze naho harimo akababara yuko twabuze tutabantu abangiye bakiri bato kari kazoza ku Burundi turahimbaza yuko bagiye berekanye urukundo rukomeye kumwe bushoboka hagati y'abahutu n'abatutsi hama n'ikindi na harimo umubabaro harimo n'insinzi insinzi igenda hejuru y'amoko insinzi igira hejuru y'intara insinzi igira hejuru y'imyaka insinzi igira hejuru y'ubwanko bw'inzikira nibaza ko abarundi bose bo higira ikintu gikomeye umuvukano tukumva ko tuva ku mana turabavukanye twose rimwe turabarundi twese kugira icyo gitereke imbere kigwa mu kagacaciyemo nicyo rero mpamvu rero association yitwa abagenzi b'amaratiri bibuta yatangujwe n'abantu biyaciye buta abanyamaratiri yagize guhimbaza umunsi muri Paris mu Faransa yahuje abantu batari bake kugira bibuke izo ntwari ishobora ku muco w'isi yose umuco wibuta kandi umuco uhera ku kigongwe umuco uhera ku rukundo nicubaza ko message y'uno munsi n'ubwo bati dukundane turabavukanye nta mu muvukano komere umuvukano uri hagati y'abonse rimwe kandi tuba ku mana twese kandi nico kizokiza Burundi umunsi umuntu twese yuko dusangiye gupfa no gukira
Na Libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari Mape Burundi Buhire yarashimye ingendo yafashwe nabo banyeshure bo mu seminari y'Ibuta aho yamenyesheje ko abarundi bategezwe kuja hamwe bagakura icigwa ku mabi atandukanye yashikiye Burundi ako kamo na ku muhari Mape Burundi Buhire wasoye ugwandiko kuri wa 29 ndamukiza uheze uwo muhari ukabuhamagarira leta kureka gukora ibitandukanya abarundi liberali bashira kandi umuvugizi wa Mape Burundi Buhire afatira cyane cyane ku karorero k'ugwimo gw'igihumbi kimwe na 72 aho leta iguma yemeza ko ababuze ari abo mu bwoko bumwe atabarundi bose barabuze reka tumutege yompi
umuntu abirazi aho Burundi bugeze uno munsi tukaraba ubwicanyi bwabaye kuva twikukira gushika uno munsi harageze ko abarundi kwikwitagashe tukaraba iyo tuja tutibagi ibyabaye twubakire kuri ayo mabi yose yabaye no kurandurana n'imizi ubwo bwicanyi bwose bwabaye hari muri 65 69 72 88 93 ushika uno munsi ntibagiye byabaye mu 2015 aho itariki 2026 umwana atakwiza imyaka 15 ne kumusore ukomeza amahoro yica bumyamaswa n'umusirikare w'igihugu n'ibindi bihe byaciye bikurikira kuva iyo tariki gushika uno munsi ugwaruka gwarahaboneye ibyo byose ni nguko umenga ntacu byatwigishirijwe bw'abarundi ushika naho bamwe bamwe biha uburenganzira gucagura ibisigarira by'abantu bakabaha ubwoko bumwe ibyo ni kuryanisha abarundi ari cyo gituma rero umuhari w'ikobwa nkunda gihugu Mape Burundi Buhire wasohoye ubwo rwandiko tugira tuti n'abarundi twese twarabuze turanahoza bose babuze ababo nta murundi n'umwe n'uko nabivuze atabuze hanyuma turabire hamwe ingene tutegura kazoza cyane cyane kugwaruka tutubakiye ku macakubiri ahubwo twubakire kumwumvikano kurunani rw'abarundi bifuza amahoro n'umutekano mu Burundi kugira dushire inguvu hamwe twubaka ku Burundi tuteze imbere mugabo dufatanye munda kahise twumvikane tuti plus jamais ça
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru makuru makuru twabateguriye arabandanya kwigenekezo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2015 ni habarundi batari bake cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura biyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umuyisi Petero Nkurunziza baje mu mabarabara mukuja muri imyerekano batewe akamo n'amashirahamwe adakirana ibyicaro bya politike imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi hamwe na bamwe mu bicocoro n'ibihangange muri uwo mugambwe uri ku butegetsi babona ko ikiringo cy'umuyisi Petero Nkurunziza gihonyanga amategeko kandi kikaza gushira igihugu mu kaga ala majete barenga
uwa mbere n'umutegetsi mu gisika cy'u Burundi yatanguye kuyamiza ico kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uyo nawe ni General Godefroid Niyombare yaramutswa ibiro bikuru by'iperereza mu gihugu yandikiye ikete umukuru w'igihugu amusaba ko atokwitoza ku kiringo cha gatatu cyo kurongora igihugu matora yarategekanijwe muri ruheshi 2015 ntibwakeye kabiri umukuru w'igihugu yaciye amubogoza amabanga yiwe bagize umugambwe Sende David de kandi bamwe mu bategetsi barasabye ko umukandida mu matora yo mu mwaka wa 2015 iyo togwa muri benshi babyipfuza kandi babikwiye mu ikoraniro ridasanzwe ry'uwo mugambwe ryari ritegekanijwe ku wa 11 ndamukiza benshi muri abo barabona ingene atawugihabwa ijambo mu gufata ingingo zitandukanye bakibaza ko urongo uyu mugambwe Sende David de ico gihe Pascal Jabenda abazana izina rimwe rya Petero Nkurunziza muri abo rero harimo umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yari hejuru y'abategetsi biyamiza iyo manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza yanamenyesheje ku ikete bandikiye umukuru w'igihugu ari akagohe bamukubitiye kugira yigire mu cubahiro ciwe atanduruzi habaye amashirahamwe adarana ibyicaro bya politike mu Burundi yarasemereye nayo nyene ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 atohirahira ngo yitoze ku kiringo cya gatatu mu kiganiro haya abamenyesha bakuru icyo gihe bitarishimira Imana rongoye na ni Foske ruhurukiyemo ayo mashirahamwe yarerekanye ko amategeko y'igihugu atomoye neza ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu ko atahorenze ibiringo bibiri bikurikirana kuko biri mu bwizwa shingiro ry'u Burundi ryo kwa 18 ntwarane 2005 ibwizwa shingiro naryo nyene ryisunga abasezerano ya Arusha ekereziya katolika nayo nyene ntiyacecetse yari yamirije ico kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza yerekana ko kuba ari gushira abarundi mu buja nk'uko byashikijwe n'umwungere mukuru wa arshidiyosezi ya Gitega Simoni Ntamwana inyuma yako kamo kose ko gukebura umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo ntahirahire yihingo cha gatatu cyo kurongora igihugu nicabuje kwemezwa mu nyuma mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Sende DFDD ko ari wagiye kuba umukandida mu matora yo muri ruheshi 2015 bukeye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike imigambo itavuga rumwe na Sende DFDD baciye bamagarira abarundi bose kuja mu ibarabara biyamiriza iyo manda Vitali Nshimiyimana arongoye urunani Foske yaciye bamagarira abarundi bose cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura usidikana niyo nka bakaza kuyamiriza ico kiringo cha gatatu abavyeyi nabo nyene baratewe ako kamo ngo ntibarungika abana babo ku ishure abadandaza nabo basaba kugara imangazini zabo ku murango akamukitabwe mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara z'imwezi
umushinga wa manza Dieudonne Bashayishize amenyesha ko bibabaje kubona hagiye hakoreshwa igikenye mu rwanya abo bose baterekwa ico kiringo ivyo navyo kubwiye ngo byavuye bikwegera igihugu mu kaga dutega amatwi Dieudonne Bashayishize numwe muhanira agateka kazi na muntu
umukuru w'igihugu rero yari ico gihe umuyisi Nkurunziza yarakanga tija vuga kwa guma ku nguvu ari kumwe na kagwe gatonya ko mu mugambiwe igice kinini cyo mu mugambwe cyari kigizwe hanini n'incabwenge bari tandukanya nawe ari bajya biswa ba frondeur baravuga bati ntuhambe igihugu kubera inyungu zawe nuko rero amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abarundi bose muri rusange niho bamumenyesha yuko batazokwemera yuko igihugu gisubizwa mu kaga bariza amaboko niho rero ku itariki 26 bahaguruka bagahagararira ukuri bagahagararira amategeko bagahagararira ibizwa nshingiro bagararira iteka ry'abarundi kwishira no kwiza iyo ntwaro gira ku gikenye yari hejeje kuhamba amategeko yaciye yikora ku nguvu z'igipolisi n'igisirikare zanko abarundi bagura ngo zibakingire bazihindukirizwa ko bararaswa baromogwa 500 by'abarundi byomogwa hanze y'igihugu abasigaye baricwa baranyuruzwa maze igihugu kiba gisubiye kugwa mu manga ubutunzi bw'igihugu burasinzikara.
Dusozere aya makuru kuri inkuru yavuzwe mu ntara ya Muyinga. Abajejwe intwaro ku rwego rw'intara ya Muyinga baratewe umutima uhagaze n'igitigiri cy'abana bo mu ibarabara kiguma ciyongera ku murwa mukuru w'iyo ntara aho harugwa abarenga 200 nk'uko amashirahamwe aharanira agateka n'ineza y'abana bimenyesha. Umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari Denise Ndaruhekere ahanura abana kumva impanuro bahabwa n'abavyeyi babo kugira bagume mu miryango iwabo. Uwo mutegetsi agahimiriza abavyeyi gusubira ku ndero y'abana bakabereka urukundo bakabiyegereza mu kubaha ibyankenerwa kugira ngo bakurire mu miryango. Iyi nkuru tukaba tuyibaza Janvier Habarugira.
Abana bo mu ibarabara bibonekeza mu bibanza bitandukanye ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga. Muri kino gihe ngo bararenga 200 nk'uko amwe mu mashyirahamwe aharanira ineza y'abana abimenyesha. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari Denise Ndaruhekere agasaba abo bana gusubira mu miryango iwabo. Aranahimiriza abavyeyi gukomeza indero y'abana bakabakundisha ibikorwa bakanabaronsa na vya nkenerwa kugira bikunde bagume mu miryango. Abajejwe intwaro eka n'imiryango yatowe ngo yakire abana batagira abavyeyi ngo bohindura ingendo bagakurikiranira hagufi abo bana mu kubafasha bakaronka aho baregwa ngo kuko mu ibarabara ataco bohakura atari urupfu. Muri kino gihe nkuko amakuru yo kwizera abimenyesha mu ntamugambi uboneka abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga bo hafise ugukura mu ibarabara abo bana barenga 200 bibonekeza ijoro n'umutaga ku murwa mukuru w'iyo ntara.
Janvier Habarugira arakenuye naha nyine duciye dusozerera amakuru yaranze inono. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi aba ndabifuriza kugira umunsi w'Imana mwiza.
Amakuru